bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda mukatwumva ku 104.3 z'ijwi rya Amerika. Mwiriwe gute nshuti bakunzi, ikaze mu makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jodiane Nininahazi. Republika Demokarasi ya Kongo yabaye igihugu cindwi kigize ishamwe ry'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko EAC mu mpunyafuni.
Permettez-moi de vous remercier pour l'accueil si chaleureux que vous avez réservé à la République démocratique du Congo en ce jour de son adhésion à la communauté de l'Afrique de l'Est.
Président Félix Tshisekedi wa Congo aha muri maki yashimye ingingo yo kwemererwa icese ku muryango wa EAC. Ingwano hagati y'ingabo z'igihugu cha Kongo n'abarwanyi ba M23 irabandanya. Abarwanyi bareshe indege yarimwo abakozi 8 ba MONUSCO. Muri Nigeria bitwaje ibirwanisho baraye bishe abataramenyekana bari mu rugendo muri gari ya moshi yarimwo abantu bashika 1,000. Intambara y'Uburusiya muri Ukraine irabandanya, impande zishamiranye ziri mu biganiro muri Turki. Aya makuru yose duce ku masonga turarambura mu kanya isasemuye hafi y'amaradiyo yanyu kugira ngo ntiyagire n'imwe bacika. Agezeho igeni no kwisi turahera kuyerekeye u Rwanda aho icegera c'umushikiranganje ajejubanyi wa Amerika Wendy Sherman ejo kwa mbere agiranye ibiganiro n'umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika n'andi makungu u Rwanda Vincent Biruta muri Departement d'Etat izo z'umwe za Amerika no Washington DC. Ibindi kuri no nkuru na mgenzi wacu Edi Rwema.
Itangazo ijwi rya Amerika rikesha umuvugizi wa Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika Ned Price rivuga ko abo bayobozi baganiriye ku mubano n'ubutwererane hagati y'ibihugu byombi, umubano ushingiye ku bufatanye mu by'ubuzima, uburezi, ubukungu, ibidukikije, umutekano mu karere n'ibindi. Iryo tangazo rivuga ko Ministri Sherman yashimiye u Rwanda kuba rwarashyigikiye umwanzuro wa Loni wamaganye ibitero Uburusiya bwagabye ku gihugu cya Ukraine. Muri ibyo biganiro, Ministri Sherman yagaragarije mugenzi we w'u Rwanda ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zidashimishijwe n'ifungwa rya Paul Rusesabagina ufite uburenganzira bwo gutura muri Amerika. Rusesabagina afungiye mu Rwanda kuva mu kwezi kwa 8 umwaka w'2020 nyuma yuko akuwe i Dubai akagezwa mu Rwanda mu buryo butarasobanuka. Mu ntangiriro y'icyumweru gitaha nibwo urukiko rw'ubujurire mu Rwanda ruzasoma urubanza rwa Rusesabagina na bagenzi be. Rusesabagina yaraherutse gukatirwa igifungo cy'imyaka 25 ahamijwe ibyaha byo kuba mu mutwe w'iterabwoba no kugira uruhare mu gikorwa cy'iterabwoba. Ubushinjacyaha bwajuririye iki cyemezo busaba urukiko rw'ubujurire ko rwazahanisha Rusesabagina igifungo cya burundu. Itangazo rya Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda ku rubuga rwa Twitter rivuga ko abo bategetsi baganiriye ku ngingo zifitiye inyungu ibihugu byombi. Rivuga ko Ministeri Biruta yanabonanye kandi na Molifi ushinzwe umugabane wa Afrika muri Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Edi Gwema urakenuye muri Nigeria bitwaje ibirwanisho jo kwa mbere baragaze igitero kuri gari ya moshi yarimo ingenzi zishika ku 1,000. Abaguye muri ico gitero kugira inosaha ntibaramenyekana nkuko muvyumva mu nkuru twateguriwe na mgenzi wacu Oriane Itangishaka.
Abategetsi n'ababonye ico gitero babwiye itororokanizo ry'amakuru y'Abanyamerika AP kuri uno munsi wa kabiri ko ico gitero cabaye mu ijoro rya keye cakozwe n'abagwanyi bakoresheje inkoho hamwe n'ibindi birwanisho byo mu bwoko bw'amagrenade. Umuyobozi w'ishyirahamwe rya Leta rijejwe uruja n'uruza rwa gari ya moshi Fidette Okiria avuga ko abateye babanje gusambura aho gari ya moshi ca bakoresheje ibigwanisho biturika. Inyuma yaho niho batangura kwirasa igeze hafi y'igisagara ca Abuja mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu. Yavuze kandi ko bakeka ko habaye inyuruzwa ry'abantu muri ico gitero gikomeye cyane. Abategetsi ntibabashije kumenya neza igitigiri cy'abantu bari bari muri iyo gari ya moshi, ariko ibinyamakuru bimwe bimwe byatangaje ko hari harimwo abantu bashika ku 1,000. Ntibiramenyekana neza kandi igitigiri cy'abantu bahakomerekeye. Okiria avuga ko icyo gitero giteye amakenga cyane. ni mu gihe hamaze imisi hakogwa ibitero ku magari ya moshi. Abdulladud Ahmed, umwe mu bari muri iyo gari ya moshi, havuga ko umwe mu bo bari bicaranye yahasize ubuzima. Ati bateye bombe aho gari ya moshi ica, batangura kurasana n'abajejwe umutekano wa gari ya moshi, barabanesha bahava barinjira muri yo. Banyuruje abantu batari bake, barica bamwe, abandi bishwe n'amasasi yarashwe ikivunga.
Turacabandanya n'amakuru agezeho ku mugabane wa Afrika. ONU ihangayikishijwe n'icuka cya politike n'umutekano muke bivugwa muri Sudani. Iyo shyirahamwe mpuzamakungu rikavuga ko atagikoze vuba bwango ibintu bishobora kuyanzara. N'Oriane itanga ishaka, niwe dukibaza ino nkuru.
Intumwa ya ONU muri Sudani, Volker Perthes, yabwiye akanama ka ONU kajejwe umutekano ko igisirikare cya leta kibandanya gucinyiza abantu bagira imyerekano yo kwiyamiriza abatembagaje ubutegetsi. Avuga kandi ko kubona igihugu kitakiri ku nzira y'umwumvikano wa politike kugira basubire mu biganiro by'intwaro mfata kibanza biriko bituma ubutunzi bw'igihugu n'umutekano bisubira inyuma. Itembagazo ry'ubutegetsi riheruka kuba ryakuyeho leta mfata kibanza ya demokrasi yari yagiyeho inyuma yaho hari habaye itembagazo ry'ubutegetsi bwa Omar al-Bashir mu mwaka wa 2019. Hafi imisi yose haraba imyerekano isaba ko hajaho intwaro ya gisivire, yamara iyo myerekano igenda iteshwa n'abasirikare. Bimwe mu biro bijejwe amagara y'abantu bitangaza ko hamaze gupfa abantu bashika kuri 80, benshi muri bo bakaba ari misore, abandi bashika ku 2,600 bakaba bamaze kuhakomerekera. Amareta yo ku isi n'amabanki byarahagaritse imfashanyo byahora biha Sudani mu ntumbero yo kuremera abajenerali kugira basubize intwaro abasivile. Perthes avuga ko ONU, Ubumwe bwa Afrika n'ibihugu 8 bigize Afrika y'ubuseruko byahamagaje n'amashyirahamwe yerekeye iterambere ry'ubutunzi bw'akarere bemeranije ko bagiye gufasha ibiganiro by'amahoro muri Sudani.
Oriane itanga ishaka gatawe intambara Uburusiya bwakoze kuri Ukraine maze ukwezi n'imisi itanu. Impande zompi ziri mu biganiro muri Turkey, hanyuma ni ivyo biganiro biko biba mu gihimpunzi zituruka muri ico gihugu zibandanya guhunga zinjira ku mupaka w'igihugu ca Pologne, aho abagira neza bariko barazakira bazifashisha ibintu bimwe n'ibindi. Oriane itanga ishaka, turacari kumwe.
Mubagira neza bariko baragarukira kuri izo mpunzi baziha imfungurwa n'amazi yo kunywa, harimwo abanyepolone n'abandi baza gufasha bavuye mu bindi bihugu bitandukanye byo ku isi. Sasha, umwe mu bagira neza baje bava mu gihugu c'Ubudagi, avuga ko yaje gufasha muri Pologne inyuma yaho yarasanzwe afasha mu gihugu ciwe. Ati narateguye ukuntu twofasha tubicishije kuri Facebook mu gisagara mbamwo. Harabagira neza benshi nka Sasha bari mu nyubakwa za gari ya moshi barindiriye impunzi zishika kugira bazifashe, cyane cyane abagore n'abana bahashikira mu kurindira ko bimurirwa mu bindi bice by'igihugu. Undi mugira neza nawe nyene yitwa Sasha, we n'umuryango wiwe baje bava mu gisagara cha Austin muri leta ya Texas muri Amerika. Avuga ati umuryango wanje usanzwe uvuga ikirusiya, rero twiyumviriye ko kubera dufise ubwo buryo twokoresha mu gufasha gusobanurira impunzi zivuga ubwo rurimi.
Akoze bagenzi bacu kuri amakuru yose ageze wigani no kwisiba dutegure bakabaheje kudushikiriza anandi mushaka kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio trovewa akaburungu.com, adresse ya Facebook yacu, YouTube na Instagram ni vewa radio yacu. Mukanya tuja mukarere k'ibiyaga bigari. Republika Demokarasi ya Kongo, ingwano hagati y'ingabo za leta n'abagwanyi ba M23 mu bice by'intara ya Rutshuru aho no muri Goma birabandanya. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na mugenzi wacu Ali Asanka ari Goma dukurikiranira na hagufi vino ngwano. Ali Asanka, mwiriwe.
Mwiriwe.
Ku icuka cifashe gute ubu Goma na Rutshuru?
Tutangire Rutshuru batubwiye ko ubusi nta mirwano yari ihari, ariko kuva igihe abarwanyi ba M23 bafashe ejo mugoroba ahantu bita Icengerero naho ni mu Rutshuru, habaye abantu benshi bahunze iyo mirwano bagana ikiwanja. Ikiwanja ni kilometero 5 uturuka muri Rutshuru rusange. Ubu imirwano ntabwo yabaye uyu munsi, ariko abaturage baracyafite ubwoba, bari guhunga ubwoba yuko nda ibitero bindi bishobora kuza nyuma. Aha Igoma abaturage bari mu bwoba, bari kugira yuko wenda igihe cyagiye igihe M23 yateye Rutshuru aho yatangiriye yageze hano mu mujyi wa Goma, bakaba bagira yuko wenda ibyo bintu bishobora no kubagera uyu munsi.
Hanyuma muri rusange usivye ubwo bwo buri mu banyagihugu bimeze gute, amasoko ararema, abantu baragendagenda mu mabarabara, vyifashe gutuce mu mabarabara atandukanye?
Ego abantu bari kugenda, amaduka ari gufungura n'amasoko, ariko hari ikibazo cy'inyongera y'ibiciro by'ibiribwa n'ibindi bicuruzwa, kubera ko kuva ku cyumweru na modoka iri guturukira i Bunagana no mu kindi duce aho ari abasirikare ba M23, ntabwo imodoka ziri kwaturukira kugira ngo zigere hano Igoma. Hano Igoma nta modoka iri kuhava kugira ngo igere muri utwo duce. Ibyo bikaba bigize ingaruka ku bukungu, ibiciro by'ibiribwa n'ibindi bikaba byahindutse. Ariko muri rusange abantu bari kugenda bagakora n'akazi kabo hano mu mujyi wa Goma.
Adia Sanka, indege ya MONUSCO yarashwe kare mu gitondo, hari amakuru mashasha yayo, nimba yoshobora kuba yatowe aho yaguye, abayiguyemo bari bangahe?
Ubu tuvuye ku biro by'umuyobozi w'intara, umuvugizi w'umuyobozi w'intara Generale Sylvain Ekenge amaze kutubwira ko iyo ndege yarashwe n'abarwanyi ba M23 yari ya MONUSCO, kandi hari harimo umunani bakorera MONUSCO. Kugeza n'ubu ntabwo bari bamenya ko abo bantu bakiri bazima cyangwa bapfuye, ariko baracyakomeza ubushakashatsi. Yavuze yuko niba hari ishasha iyindi nkurusha ari butubwire abanyamakuru bose bakiri kumwe.
Murakoze Adi Asanka, ubandanye ubikurikiranira na hagufi gishashaza kukimenya, urahezo dutangarize mu biganiro n'amakuru vyacu biri imbere. Ego hagataho leta ya Kongo mwomenya ko yagirize igisirikare cy'u Rwanda ko gifasha abagwanyi ba M23 mu bitero babandanya gukora ku birindiro by'ingabo za FRDC mu Rutshuru no ho mu ntara ya Kivu mu buraruko no mu buseruko bw'igihugu. Leta y'u Rwanda yo ibihakana yivuye inyuma, ivuga ko atashingiro bifise. Mu itangazo ryashize ko umukono na buramatari w'intara y'uburengero François Habitegeko yavuze ko igisirikare cy'u Rwanda RDF ata abasirikare gifise bahuje amazina n'abavuzwe mu itangazo ry'igisirikare cya Congo. Uyu mutegetsi akavuga ko abantu berekanywe bamaze ukwezi bafashwe ko batafashwe ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa gatatu, yongera ko tetegereje kuba harakoreshejwe uburyo buhuriweko n'ibihugu byombi bwo kugenzura impamvu zose zijanye n'umutekano wavyo. Buramatari Habitegeko muri iryo tangazo asozera avuga ko leta y'u Rwanda yabandanije gushigikira umugambi wo gutahukana abanyekongo bahoze mu rwa M23 bahahungiye bakamburwa ibigwanisho kandi bagashirwa ahantu hamwe. Akavuga ko leta y'u Rwanda atariyo ikwiye rero kubazwa ivyo leta ya Kongo yagirije byo kurangiza uwo mugambi mu buryo bunogeye bwose. Abahunga iyo ntambara ya Kongo aho bari kubarerekeza harimwo muri Uganda. Mugenzi wacu Ignatius Bahizi yaturabiye zimwe mu mpunzi zimaze gushika muri ico gihugu uko zifashe.
Byari gukomeza ibyabaye ku munsi wa mbere, ariko kuri iyi nshuro byari hafi cyane n'umupaka wa Uganda, kuko inyeshamba za M23 zasaga nkaho zirwanira mu mujyi wa Bunagana n'ingabo za Congo. Ibi bisa nkaho byatumye ingabo za Uganda nazo ziza gufasha. Amakuru atandukanye aturuka ku mupaka wa Bunagana yemeza ko ingabo za Uganda UPDF zabonetse zinjira ku butaka bwa Congo. Nyamara ariko umuvugizi w'izo ngabo Brigadier General Felix Kulaije yatangarijwe irya Amerika ko batigeze bambuka umupaka, ahubwo ko boherejwe kurinda kugira ngo intambara zitagira muri Uganda.
No, the rebels attacked the Tanzania border.
Ati inyeshamba za gabi yitero kuchigo chingabo za Kongo kiri hafi cyane n'umupaka wa Uganda. Aho hari nko mu rugendo rungana n'igice cy'ikilometero kimwe. Urumva ntabwo igitero cyaba ahantu nkaho nuko ngo twicare tuzinga amaboko. Mu mahame gisigaye cyacu ntabwo tuje ahantu uretse hagize ibikorwa by'ubushotoranyi bihaturuka bikadusatira. Ntibyatinze ariko nuko ubwo bushotoranyi buba burabaye. Bivugwa ko igisasu cy'imunda ya rutura cyaguye muri Uganda kuva ku ruhande rwa Congo kigasenya inzu y'umuturage umwe witwa Sezibera nkuko uyu muturanyi we yatangarijwe irya Amerika.
Cyaguye hano cyasenya inzu y'umuturage umwe umuzayimwe witwa Muzayi Sezibera cyasenya inzu ye cyagiturutse muri Congo kimwe cyaguye kwa Magara ikindi cyaguye hano kwa Muzayi Sezibera ariko cyangirije inzu cyayisambaguje ariko ndabona abasirikare baragiteguye ba Uganda bagikuyeho. Uretse igisigayeho nicyo kwa Magara nicyo gisigayeho aho ngaho hafi naho caguye ikindi nta muntu cyakoromerekeje bari bari hirya
aho uhagaraye ubu uri kureba iki byanyire intambara bihagaraye ibi
amasasi garacakanga rigara gukubita ntiwareba ni menshi cyane.
Nyuma ijwi rya Amerika ryaje kuvugana na Sezibera nyirinzu yasenyuwe n'icyo gisasu atubwira uko byabaye.
Nabonye ibikomvura biraza birangurira ntaho nari nzo biturutse nabonye biransenye inzu
gaga ntabwo abantu bahibwo bagatinya bakiruka
bagiye
noneho se uraharara niyo ntambara ihari ntabwo ufite ubwoba
ndareba iyo ntangare nenda cyanje kugenda huko kuja kureba iyo ntaje gucumbika.
Kuri ubu umujyi wa Bunagana ku ruhande rwa Uganda watereranywe mu gihe urufaya rw'amasasu rwumvikanaga cyane mu kirere cya Bunagana. Abaturage bamwe b'abanyayuganda bahisemo gufunga amaduka yabo barahunga. Ismail Ndayambaje ni umuyobozi w'umujyi wa Bunagana ku ruhande rwa Uganda.
Dusaba impunzi zari zirahangaha zose bazigisha imbere kugira ngo zikomeze mu zishenya kabande. Abaturage bo ku ruhande rwa Uganda abamwe batangiye gukurikira abakongomani nabo batangiye guhunga abafite ubwoba bwinshi batangiye guhunga nabo bari kwimuka bari kwigira hirya cyane. Umujyi wa Bunagana hano ku ruhande rwa Uganda abantu ubu ngubu barimo ni bakeya cyane kuko ni impunzi zari zihari zigiye hirya cyane. Then ku ruhande rwa Congo nta masasi cyane ariyo ari guturikirayo cyane. Ahangaho mbagaze mpamya waba uri kuyumva kuko natwe dufite impungenge niyo mpamvu abaturage bakumva izi mbunda nini ziri guturika abamwe batangiye guhunga bakiyunga ku bakongomani.
Mu gihe impunzi ziva muri Congo zimaze kwiyongera bamwe bimuriwe mu nkambi ya Nyakabande abandi akaba batatanye hirya no hino harimo abari mu mpande z'umuhanda ku mabaraza y'amazu hamwe no mu bibuga by'umupira w'amaguru. Imiryango itabara imbabare HA hamwe n'umusaraba utukura nabyo byohereje abakozi babyo bageze muri ako gace kugira ngo batange ubufasha bwo kurokora ubuzima. Ibi byabaye mu gihe Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Felix Tshisekedi yari yitabiriye inama nkuru y'abakuru b'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba yemezaga icyo gihugu muri uwo muryango kuba umunyamuryango wa 7 urimo ibindi bihugu nka Uganda, Kenya, Tanzania, u Rwanda, u Burundi hamwe na Sudani y'Epfo. Ignatius Bahizi, ijwi rya Amerika, Uganda.
Bahizi nawe tugukengurukira amakuru yacu dutse tuyabandaniriza mu Rwanda. Hi banki nkuru y'ico gihugu imaze gushira ahagaragara uko ubutunzi bw'u Rwanda na politike y'ifaranga bihagaze. Mugenzi wacu Assumpta Kaboyi yadukurikiranye ino nkuru.
Banki nkuru y'igihugu igaragaza ko ingaruka z'icyorezo cya COVID-19 zari zatumye ubukungu bw'u Rwanda buzahara ku gipimo cyari munsi ya 3.4%, munsi ya 0 mu mwaka w'2020. BNR ivuga ko n'ifaranga ry'u Rwanda ryatakaje agaciro imbere y'amafaranga y'amahanga cyane cyane idolari y'Amerika ku giciro cya 5.43% muri uwo mwaka. Gusa Banki Nkuru y'u Rwanda ikagaragaza ko imibare y'izahuka ry'ubukungu bw'u Rwanda mu mwaka wa 2021 yahise itanga icyizere kuko ubukungu bwazamutse ku kigero cy'19% buvuye munsi ya 0. Bwana John Rwangombwa uyobora Banki Nkuru y'u Rwanda aragaragaza icyatumye ubukungu bw'u Rwanda bwarahise bwigobotora ingaruka za COVID-19.
Icyo twabonye nuko umwaka ushize ubukungu bw'isi bwarazahutse butera imbere ku kigero cya 5.9%. No mu Rwanda aho burazabuka cyane butera imbere mu gice ku kigero cya 10.9%, kandi ku kuzabuka tukabibona mu bice byose by'ubukungu, ari mu buhinzi, ari mu nganda, ari muri za serivisi, hose cyangwa se imyambaro zafashwe gukumira icyo zagendaga zoroshywa abantu basubiraga mu kazi bigira ingaruka nziza rero ku bukungu muri rusange.
Nubwo Banki Nkuru y'u Rwanda itangaza kwigabanuka ry'icyorezo cya COVID-19 ryatumye imirimo yongera gukorwa, ubukungu bukazanzamuka, ariko iki kizere biragaragara ko kitazatinda kuko intambara y'Uburusiya na Ukraine nayo izongera kugusha ubukungu bw'u Rwanda nk'uko byasobanuwe na guverineri w'u Rwanda.
Icyo tubona rero muri mwaka wa 2022 hari ibibazo byatewe n'intambara tubona yo muri Ukraine na Russia bitangiye kugenda bigira ingaruka zifatika mu biciro cyane cyangwa se mu kuboneka kw'ibicuruzwa mpuzamahanga, harimo ibikomoka kuri peteroli, harimo ingano, harimo n'inyongeramusaruro zikoreshwa mu buhinzi. Ariko iyo urebye ibiciro ku masoko mu gihugu cyacu n'ubundi ukwezi kwa mbere n'ukwa kabiri byari byatangiye kuzamuka kubera ko ubuhinzi butagenze neza cyane mu gihembwe cya mbere cy'uyu mwaka. Ubwo ni mu kwezi uriya musaruro uboneka mu kwezi kwa 12 gushyira no mu kwezi kwa mbere.
Izi ngaruka zizagaragara cyane ku itumbagira ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli, aho ibihugu biri mu ntambara byihaye hejuru 22% by'ibikomoka kuri peteroli bicuruzwa ku isoko mpuzamahanga, naho ingano zivamo ifarini Ukraine n'Uburusiya byihariye 60%. Gusa igisa n'ikihangayikishije kurushaho nuko niyongera musaruro zikenerwa mu buhinzi bufatiye runini abatari bake nazo zituruka mu bihugu biri mu ntambara. Banki Nkuru y'Igihugu kandi ikagaragaza ko umunyarwanda yinjije amadolari 154 mu mwaka ushize bivuye kuri 88 yinjizwaga mu mwaka 2020, ibintu abaturage bamwe bagaragaza ko bidashoboka bitewe n'uburyo bemeza ko imibereho yabo yasubiye inyuma cyane muri ibi bihe.
Gira ngo nawe urabibona ko n'ubundi nahari bikarito gusa bimanitse kandi imbere harimo ibintu.
Nta bucuruzi dufite muri ino minsi nta kigenda rwose. Faranga yarabuze, nirwa yicaye, uza akaza baza akanusu ikiro. Waguraga ibiro 5 akagura wenda nk'ikiro kimwe kubera ko avuga ko nta kazi bafite, ugasanga mbere ikibazo cy'amafaranga yarabuze.
Abantu bagize ikibazo nta n'amafaranga ari kuboneka. Iki cyorezo cya corona cyadukoze mu nkokora. None urabona ko cyari kirimo kigabanyuka gikira. Urabona ko haje ikindi cyorezo cy'inzara. Niki ni cyorezo.
Raporo iherutse gusorwa na Banki y'Isi igaragaza ko mu mwaka ushize wa 2021 umusaruro mbumbe w'u Rwanda wongeye kurenga miliyari 200 nk'uko byahoze muri 2019 mbere y'umwaduko wa COVID-19. Iyi raporo ya Banki y'Isi ivuga ko inganda zongeye gukora muri 2021 zikazamura umusaruro ku rugero rwa 16.5%. Ibihe byiza by'ihinga nabyo bikaba byaratumye umusaruro w'ibiri wiyongera ku rugero rwa 6.8%. Serivisi nazo zawongereye ku kigero cya 11.1%. Icyakora benshi mu bari bafite imirimo mbere ya COVID-19 ntabwo barayisubirana, nkuko Banki y'Isi igaragaza ko habayeho abangana 13% batagira icyo bakora muri iki gihe, mu gihe ubushomeri imbere ya 2020 bwari ku kigero cy'8%. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Hejuru ya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda, nene bice ku masonga mu ntango zano makuru. Republika ya Demokarasi ya Kongo yakiriwe icese mu muryango wa Afrika y'Ubuseruko mu nama idasanzwe ya EAC igira 19 yakoranye kuri uno wa kabiri. Umukuru w'igihugu cya Republika ya Demokarasi ya Kongo yitavye nama ubwa mbere yifuza ko umuryango w'igihugu ciwe cinjiye muno munsi wogifasha kurwanya imirwi itwaje birwanisho mu buseruko bwa Kongo. Umenyesha makuru wacu Pierre Claver Niyonkuru i Kigali mu Rwanda yabidukurikiraniye.
Umukuru w'igihugu cya Kenya Uhuru Kenyatta asanzwe arongoye umuryango wa Afrika y'Ubuseruko EAC uyu mwaka, niwe yahaye ikaze mugenzi we wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri uwo muryango.
To you, our dear brother, President Felix Tshisekedi, we welcome you to the summit of the East African Community.
Perezida Kenyatta mu nama igira 19 idasanzwe y'abakuru b'ibihugu bya EAC yatangaje ko uwo muryango ubandanya kunguka kuko ubu ubwizwe n'ibihugu indwi birimo abanyagihugu barenga 2,260,000. Kenyatta yaseguye ko ari akarusho kanini ku isoko Kongo kizanye muri uwo muryango. Irwanda ya Kenyatta iyo nama yitabwe n'abakuru b'ibihugu Paul Kagame w'u Rwanda, Yoweri Museveni wa Buganda na Samia Suluhu Hassan wa Tanzania, Prezida w'u Burundi na Sudani y'Epfo barungitse intumwa, nayo Prezida wa Congo Felix Antoine Tshisekedi yaramutumire w'iteka. Uwo yitabiriye iyo nama ubwa mbere ari kumwe na bagenzi we yavuze ko ari umunsi ntibagirwa mu gihugu ciwe. Tshisekedi yizeye byinshi muri EAC.
Permettez-moi de vous remercier.
Ati munkundira ndabashimire cyane kukungene mwakiranye igishika cinshi igihugu canje ca Congo kuri uyu munsi twinjiye cese. Twizeye kuhungukira nk'ibijanye no gutumana ko amakuru mu buseruko mu bumanuko no buraruko bwa Congo kwegereza ubutegetsi abanyagihugu uruja n'uruza ku mipaka dusangiye kuduza ubutunzi igabanuka ry'amakuru n'amatagisi ku kivuko c'Imombasa muri Kenya ni Dar es Salaam muri Tanzania. Bamwe mu bakongomani bo mu ntara ya Kivu y'Amajepfo baganiriye n'ijwi rya Amerika nabo nyene bizeye ko bagiye kwinjira mu bihugu bibanye nk'u Burundi, Tanzania, u Rwanda n'Ubuganda atankomanzi nk'uko amasezerano ya EAC abitegekanya.
Yora cette possibilité des échanges.
Hazobugana hani bidandazwa abantu bazotembera atankomanzi atavize barinze gusaba. Twizeye ko bizogira nakarusho ku mutekano wacu mu kugwanya bugize banabi. No muri kahise abasirikare ba Tanzania n'abaganda baraje kudufasha kugwanya imigwi igwana. Ubukoho bizorushiriza.
Kinshasa yipfuza kandi ko uwo mujyango ufasha Congo kugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho iri mu buseruko bw'ico gihugu.
Pacte de sécurité collective.
Kugwaniriza umwasi hamwe, kuronderera amahoro n'umutekano hamwe no gufashanya kugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho y'abakongomani canke yavuye mu bihugu bibanyi yuzuye mu buseruko bwa Congo n'iterabwoba. Tuzogwanya gushamirana hagati y'ibihugu byacu, tugwize n'ibiganiro ku bibazo byerekeye inyungu rusangi. Aha abaraba ibintu n'ibindi nk'umunyamategeko Maitre Dieudonné bashira icize akurikirana hagufi umuryango wa EAC ndetse yigeze kuba icegera cy'utwara urunani rw'amashyirahamwe yigenga y'abanyamategeko muri EAC East Africa Law Society afite amakenga menshi.
Ntaravye muri Congo imyaka iheze hari imigwigwana itagire ingene ingana hatagiyemo inguvu uwo muryango nguraba ingene hagaruka amahoro, hagaruka umutekano, bizogorana gose yuko hagira ikintu kinini nyacakarusho kigiye kuzamo. Ivyo umuntu abivuga aravye nk'ivyo mu Burundi muri 2015 mu muryango wari wavuze yuko udashobora kwemera yuko impunzi ziguma zikwiragira mu gihugu kandi hariho umuryango uyishinze kubahiriza agateka kazi na muntu, kubahiriza na demokrasi kugira ngo iterambere rusange rishike. Ariko mwarabonye yuko kubera inyungu zitandukanye z'ibihugu binabiriya habaye impari naho zo zitagiye habona gosi ikibazo kikibagirwa n'ibiganiro byari byatanguye bikagwa hagati.
Ibi umukuru w'igihugu cy'u Buganda Yoweri Museveni yabigarutse ko yamaratanga umwizero.
We now need to work on the issue of peace.
Igipiriye rero kandi cyihutegwa no kuja hame kugira amahoro n'umutekano bigaruke mu buseruko bwa Congo akarere karimo imigwi myinshi gwana. No kuri tugiye hamwe ico kibazo tuzogikemura.
That problem can be solved.
Igihugu cya Congo gisanze umuryango wa EAC urimo ukutumvikana mu bya politike n'imigenderanire, aho nk'imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi itarasubira kunaguka neza ndetse imipaka ibyo bihugu bihana ikaba imaze imyaka itanu yugaye. Kuri ico kibazo hiyongera ko umubano hagati y'u Rwanda n'u Buganda wari umaze imyaka itatu ucumbagira. Igihugu cya Congo kigiye kuduzwamo ibendera ry'umuryango wa EAC cagirizwa n'ibihugu bitatu mu bigize uwo muryango ko kibitse abansi bavyo. Ivyo navyo n'u Burundi, u Rwanda n'u Buganda bisigura ko mu buseruko bwa Congo hariyo imigwi yitwaje ibigwanisho igwanya amareta y'ivyo bihugu. Pierre Clavenio Nkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
imbere yo guhana gahindukira ino nkuru dushikiri unyene muri studio nuko ishamirahamwe mpuzamakungu ONU ribitije ku muvugizi wayo rihejeje kwemeza ko abantu munani bose bari mu ndege ya ONU yarashwe ibapfuye abo munani bagizwe nabo muri Pakistan batandatu umwe wo mu Rusiya n'umwe wo muri Serbie bose bakaba badi bagiye kugarukana amahoro muri Congo barashwe rero mu migwano ibandanya guhuza abitwaje ibigwanisho muri M23 hamwe n'abasirikare ba Republika ya Demokarasi ya Congo amakuru yose yerekeye iby'umutekano muri Congo murashobora kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio atuvewa akaburungu com yakoze Dieudonné Cubahiro dufashije muhinga bw'ivyuma bari kumwe na engineer Justin yatumye amajwi yacu abashikira kuri micro mari kumwe na Joe Diana nyina hazwe n'abategure nongera ndabashikiriza amakuru yo kuri no mugoroba twemi tuyifurije ijoro ryiza mubanyu.